Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mwaramutse mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro vya Radio Indundi Culture kaze mu makuru twabateguriye aya nayo tuyahere kuri nzingingo nkuru nkuru zikurikira. Abagwayi bivuriza ku bitaro vya leta kwa Karede na Prince Jean Charles baridoga ko batavugwa batabanje kwa mafaranga yo kwivuza niyo boba baremvye. Muri kino gihe ibice bitandukanye by'igihugu bigiramiwe nibomagurika ry'imisozi nko muri commune Muhuta no muri quartier Swahili yo mu ntara ya Muyinga. Kuri uyu wa mbere inama y'igihugu ijeje gutabara mu gihe cibiza n'isibe yarigiye hamwe n'abafashanya n'u Burundi mu iterambere ingingo zihuta zoba zirafashwe. Umugambi w'abadasigaye na Iprona uvuga ko ufise impungenge ushika ubu kwishigwa mu ngiro ry'umugambi w'uko Burundi buzoba bwifashe mu mwaka w'2040 no mu mwaka w'2060 kuko urongoye. Avuga ko uwo mugambi bamwe bawuvuga badasigurira Abarundi biri muri wo. Mu nkuru ijanye n'inkino uruganda rwa Radio Indundi Culture rwamara bashikiriza imisi yose ya mbere, uyu munsi tuja kubaganirira ku rukino rwa beach soccer, urukino rugomba kumera nk'umupira w'amaguru ariko rukinirwa ku musenyi. Aya nandi ni mukanya haya makuru mikomeye yashikirizwa na Jota Miratuzi, Fadeje Muhinga bw'ivyuma na Mathieu Habona Yezu.
Radio Indundi Culture.
Ubu naho inkuru imwimwe kwayo. Bamwe mu bagwayi bituri bitaro vya leta kwa Karede na Prince Jean Charles vyo mu gisagara ca Bujumbura baranigura ko imbere yuko bavugwa babanza kwa amafaranga yo kwivuza abatayarose bakabandanya basinzikara mu gihe baba banarembye. Bamenyesha kandi ko nibura rimwe mu miti kuri ivyo bitaro biri mu bibahangayikishije. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yaheruka kwiyamiriza bene iyo ngendo. N'inkuru tubaza Roseline Munezero.
Bimwe mu bitaro vya leta twagendeye nk'ivyitira umwami Karede n'ibitaro Prince Jean Charles vyose vya mu gisagara ca Bujumbura, bamwe mu bagwayi kana bagwaza bavuga ko mu gihe uba wituye ivyo bitaro urwaye babanza kukwaka amafaranga imbere yo kukuvura, mu gihe uyabuze bagaheza bakanka kukuvura. Ikindi bidogera nuko ababa basanzwe bagwaye barazwa muri ivyo bitaro fishe bavurirwa ko zizimvye kandi utayifise ntavugwa. Bamenyesha kandi ko hari ubukene bw'imiti bwibonekeza muri ivyo bitaro kandi ko niyo bishitsikaboneka baca babatuma kuyigura hanze inyuma y'ivyo baba bandikiwe na muganga. Abo banyagihugu basaba kushikiranganje bw'amagara y'abantu goza buragira inama batwara ibitaro kugira bamenye uko bagwaye bafashwe. Mu gihe urongoye ibitaro vya Prince Jean Charles muganga Oscar Nimaye tutasobeye kumuronga kugira gira icyo ashikirije, umuyobozi w'ibitaro vyitira umwami Karede muganga Stanislas Harakandi wavuga ko abakwaye amafaranga y'ingwati araba babashikiye mu gisata cya kirindembe nk'abagize amasanganya babagwa kuko bashobora guhura n'ingorane zitandukanye na ibura ry'imiti kubagwaye muri ivyo bitaro. Avuga ko bitumwa hanini n'amasoko atangwa gaheza gateba gushirwa mu ngiro. Ivyo abanyagihugu bidogera yuko batavugwa batarishe ni mpungenge zari zashikirijwe n'abashinga amateka mbere n'abakenguza amateka mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu yari umutumira imbere y'izo nzego. Didrine Baradahana arongoye ubwo bushikiranganje yishuye ko ayo ngeso yibonekeje bikamenyekana hari ingingo zifatwa mbere bagahanwa.
Aya makuru tuyabandanirize mu bijanye n'ibidukikije. Abanyagihugu baba muri quartier Swahili mu gisagara ca Muyinga bavuga ko bafise impungenge kwiyongerekana ry'ibimanga birangwa muri iyo quartier. Imiryango imwe ikabimaze kuhimuka, abandi bagatinya ko hari n'abashobora kwasiga ubuzima hamwe atacokorwa vuba. Mu ntwari aho Muyinga baremeza ayo makuru ariko bahamagarira abegereye ivyo bimanga kuhimuka no guca ibinogo vyoja birashikiramwo amazi y'imvura ava mu ngo zabo. N'inkuru tubaza Theodore Siniremera mugenzi wacu akorera mu ntara ya Muyinga.
Abegereye ikimanga ca Nyabugondo bavuga ko gikomoka ku mugezi wa rusanzwe utwara amazi ava mu gisagara aja mu mwonga cagiye kiraguka bukebuke gushikaho gihitana ibintu n'abantu kandi n'ubu biconekara. Abanyagihugu baho nk'umugabo twasanze ariko arakuramwa amabuye mu ico kimanga avuga ko bafise impungenge ko hamwe atacokorwa vuba hashobora no kononekara ibisumbi byo cahitanye. abafise ubushobozi bwo kwimuka hegereye ibihomoka baramaze kuhahunga nk'uko bisigurwa na Salim Irakoze umwe mu basanzwe bahaba twasanze kumuhana iwe abegereye igihomoka cha hitwa mu gakashi nabo nyene batekewe n'ubwoba kuko batinya ko hogira abahasiga ubuzima nk'uko Ziyadansa Bimana wahatswe guhitanwa n'ico gihimanga igihe hasenyuka inzu yiwe abisigura abo banyamuyinga bamwe ubu batagiraho bakika umusaya kubera ibyo bimanga basaba leta kubagarukira ko mu gihe umuhango w'ubufasha bari bahawe n'abajejwe intwaro ibyo bikiba ataco uravamwe gushika ubu ico bikoze mu kurindira ibikorwa by'ubuhinga n'iby'ubutabazi bisabwa abatware babaye barasaba ababa mu bice bigeramiwe gusumba ibindi kuvyimukamwo bakanasaba abanyagihugu bo muri utwo turere kwimba no kubungabunga ibinogo bishikwamo amazi y'imvura atemba ava mu ngo z'abantu mu bisagara kugira ngo umurindi wayo ugabanuke. Theodore Siniremera imuyinga kubwira radio Indundi Kiritiye.
Abanyagihugu baheruka gukogwa ko nisenyagurika ry'umusozi ku mutumba gabaniro muri komine Muhuti ntara ya Rumonge ubu begeranirijwe ku ishure ry'imyuga rya Gitaza aho nyene muri komine Muhuta barasaba kuronswa imfashanyo zihuta nk'amazi meza kugira ngo ntibandure indwara ziva ku isuku rike hamwe n'umutekano w'ivyabo vyononekaye kugira ntivyibwe. Abo banyagihugu baharugwa mu 2400 barenga kuri uyu w'Imana baratanguye kuronswa imfashanyo z'ibifungurwa intumwa za leta zahashitse ivyo vyago bigishika ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ariko zari zabahamagariye kuja barabura kare bakanakurikiza impanuro baja barahabwa n'abajejwe intwaro mu guhangana n'ivyo biza. Kubera ivyo rero n'abandi bariko barateshwa izabo n'imyuzurira muri kino gihe mu bice bitandukanye vy'igihugu urwego rw'igihugu rujejwe gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe warakoranye kuri uyu wa mbere n'amashirahamwe ya hano mu Burundi n'amashirahamwe yo mu Burundi na mpuzamakungu kugira ngo haboneke umuti wihuta kubo vyashikiye. Abaraho bashikirije ko bikigoye kumenya ibitigiri vy'abakeneye ubufasha ariko ugo rwego rwa leta rwatangaje ko hamaze kuboneka uburyo buharugwa muri miliyoni 70 z'amadolari bugenewe ico gikorwa. Ni inkuru tubaza Clelia Kankundi.
Muri iyo nama yakoranije urwego rw'igihugu rujejwe gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe amashirahamwe yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ayandi mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu bamwe mu bari muri iyo nama bakaba babajije igitigiri nyezina c'abahuye n'ivyago biturutse ku isenyagurika ry'imisozi n'imyuzurira mu ntara za Bujumbura na Rumonge kugira hashobore kumenyekana igitigiri c'abakeneye ubufasha. Ayo mashirahamwe akaba yavuze ariko kandi ko yagize ikibazo cyo kumenya ibitigiri by'ivyononekaye no kubona neza uburere bwahahuye n'ivyago mu gihe ayo mashirahamwe yashikirije ko atashoboye gufata amashusho n'ivyuma bita drone bifata amashusho biri mu kirere. Ikindi kibazo cabajijwe ni kijanye na kazoza k'abanyeshure bari bageze mu gice ca gatatu c'umwaka w'ishure. Muri ico gihe Anisetsi Ntibaruta arongoye urwo rwego akaba yavuze ko ubushikiranganji bujejwe indero aribwo shobora guca butanga intumbero. Ikindi carabiwe hamwe nabo bari muri iyo nama ni kibanza ho kwimurirwamwo abatewe n'imyuzurira inyuma yaho baboneye ko mu biganiro bariko baragiranira ku bibanza vy'umubimbi na Kabedi vyo bari bibanza bitabereye kwimurirwamwo abo bahuye n'imyuzurira haci hashingwa ko abo bahuye n'ivyago boca bajanwa muri site Sober iri muri zone Maramvya mu ntara ya Bujumbura aho nyene ugo rwego rwa na umugwi ugenda kumutaga wo kuri uyu wa mbere kuraba ico kibanza ingene kimeze barabe kandi ntibikenewe kugira abo bahuye n'imyuzurira bahimurigwe. Naho biruko leta y'u Burundi ikabimaze kwemererwa n'ibanki y'isi imfashanyo ingana n'imiliyoni zirenga 70 ifashanyo izocishwa muri imwe muri ayo mashirahamwe yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Imyuzurira ntiyakoze ku bantu gusa ariko n'uburimyi abarimyi barimiye mu myaba y'inzuzi zo mu ntara ya Ruyigi Rugoma Sanzu Kayongozi na Rumpungwe baratewe impungenge nuko atamwimbo bazoronka bitumwe nuko izo nzuzi muri kino gihe zasheshe imwe mu mirima nk'iy'umuceri ikaba yaratwawe bitumwe n'imvura nyinshi yaguye. Abanyagihugu bakaboda ko ivyo vyoba vyatumye nuko ku misozi ihanamiye izo nzuzi atabiti bikingi nk'ukura vyahatewe eka ndetse nta n'imikobeko yahaciwe n'inkuru tubaza Pantaleo Ntakurutimana mugenzi wacu akorera mu ntara ya Ruyigi
Inzuzi za Rugoma sanzu ya mbere ni ya kabiri Kayongozi Ruru Rumpongwe na Ruguzie ziri mu nzuzi zirangwa nk'umwuzurira mu ntara ya Ruyigi muri iyi minsi bamwe mu baharimira bamenyesha ubwa mbere ko bo bari bubahutse kuharima ari nkewa kuko bagenzi babo batari bake batari barimye kubera imyaba yabo yatwawe n'umwuzure bikaba ngombwa ko batahageme ku muceri naho barimye bemeza ko ibimenyetso bihari ari bimenyesha ko bazohomba kuko iyo myaba yaranzwemo umwuzure kurugero rutari rumenyerewe biturutse ku mvura nyinshi babajijwe ku bijyanye n'icyo bari gukora mu kwirinda uwo mwuzure bamenyesha ko uturere tumwe tumwe twabayemwo ugusamara kuko bari guca imikobeko ku misozi ihanamiye izo nzuzi kandi ngo naho babigize bari bagiye guca bayitera ku bwatsi abasaba leta kuhimiriza kugira ngo iyo mikobeko icibwe nayo ku bijyanye n'imyaba ihanamiwe n'imisozi miremire cyane igizwe n'ibitandara by'amabuye bidashobora gutegwa ku bwatsi ngo bicibwe k'imikobeko leta yoraba uburyo bwa kijambere ihinzira amazi kuko atabundi buryo na bumwe abarimyi bato bato bohangana nayo mazi ngo babishobore Gerevazi Misago umufundi w'indimo wa komine Gisuru asigura ko hakiri kare cyane kuvuga ibyo guca imikobeko kuko bakirindiriye intumbero ya leta ibitegura neza mumenya ko inzuzi za Rugoma Rumpongwe sanzu ya kabiri na Ruguzie harangwa n'ibisurira bitagezemetswe ko umuceri kubera imyuzurira ibabarimyi bakaba bemeza ko ari uruhombo ruboneka rushobora no kuzobateza umukanda munda Muri Ruyigi Pantaleo Ntakarutimana Radio Indundi Critique
Umugambwe w'abadasigana iprona uvuga ko utewe impungenge gushika ubu kwishyirwa mu ngiro ry'umugambi w'uko Burundi bushobora kuba igihugu cifaje gushika mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere gushika mu mwaka w'2060 kuko kubw'urongoye uwo mugambwe Olivier Nkurunziza uwo mugambi bamwe bavuga badasigurira abarundi ibiri muri wo hamwe abantu batohindura ingendo rero ngo bongere banigishe ibiri muri uwo mugambi Olivier Nkurunziza yibaza ko igitabo cy'uwo mugambi gishobora guhera uko imigambi y'iterambere yatangujwe nkishitswe yagenze kurikira Olivier Nkurunziza arongoye umugambi w'adasigana iprona ishira ku bibazo bya mugenzi wacu Norris Nduwimana
abantu benshi babakuru ahantu hose bamwe bariko baravuga ngo twipfuza ngo iyo mbono bagarukiraho nyine ariko ntibinjiramwo ngo murundi umwe umwe amenye ni wiki mbega leta no munsi riko ibikora gute mbega abo bafasha leta barumva iyo mbono ibinye bihuye ni mbono ya Gwagasore kuko yavuga ati nipfuza uburundi buhimbaye kandi buteye imbere ariko ndavye umugambi hari abantu benshi bishinga kuvuga gusa nkuru ririmbo ariko badashaka kuwinjiramwo ngo bakoze kurya ibiturire kurenganya abantu ubucamanza budakora ivyo vyoshoboka mu gihe bimeze uko cyane cyane ariko baratwara no muzi nibo bateza guhagarara kugira ngo umuntu ntabivuge ngo bivuge uri umuntu anyuruze itunganya leta ubivuge ngo imbono y'umukuru w'igihugu uri umucamanza arenganya abantu ubivuge uri umupolisi uri kuragira nabi uba uri kuravuga ururirimbo utinjiye mu birimo
umuntu ahumvise umenga murafise amakenga kino gitabo ko cyasohotse mu kwezi kw'intumwa kuheze ubu matangwe kugira ubwoba ko bitazuje mu
igitabo gitegezwa kuja mu ngiro guhera uwo munsi kiriho none ko kizogera mu 2040 aduharura imyaka 16 ibyo bintu bitaratangura ngo abantu bahinduke iki gitabo kizohera nk'ijya migambi za Vision 2025 CSRPD za pende bigenduko abarundi rero barakunda kwandika ibintu ibyo bintu bikazorinda bihera bitagiye mu ngiro
iyo simvu ko yehebuza abarundi
ni mvugo ahubwo ikebura abarundi nico gituma abarundi no musi tuzaza guhaguruka kugira baba iki gitabo ntikizotujanuka kuko nija tujanuka tuzaba tugiye akagirira abantu rero igihambaye no guhindura ingendo
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
mu nkuri cyanye n'imicoka mu ruganda rwa Radio Indundi Culture rwa maro bashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubaganirira ku rukino rwa beach soccer urukino rugomba gushusha n'ubwo umupira w'amaguru ariko rukinirwa ku musenyi Alexi Harimeshi arongoye ishira hamwe ry'ugo rukino mu Burundi aragaruka kuhugo rukino rugeze muri kino gihe hano mu gihugu cacu inkuri cyanye n'inkino uyu munsi twayiteguriwe na mugenzi wacu Olivier Kwizera
Urukino bita beach soccer ni rumwe mu nkino zikinwa hano mu gihugu kandi rukinwa nkuko bakina umupira w'amaguru ugo rukino rukinigwa mu kibuga kirimo umusenyi rusaba ingufu nk'uko byemezwa n'umukuru w'umugwi mwishira mu gihugu rukino. Alexis Harimenshi avuga ko Beach Soccer itandukanye n'urukino rw'umupira w'amaguru bita Football Classic.
Aho bitandukanye n'umwanya bakina. Bakina iminota 36 ni karata zitatu, imwe itwara iminota 12 yindi 12 aba 36. Abakinyi mu kibuga barabakinyi batanu, abakinyi bane bakina imbere n'umunyezamo, ariko ku rupapuro rw'urukino haba hariko abakinyi 12, no kuvuga bagenda bakabukanya. Niye ni kibuga cha Beach Soccer ni gito n'amakosha samwe, hari hivyo bahana muri Football Classic badahana muri football ya Beach Soccer.
Iyo ndongozi mwishiramwe rya Beach Soccer isigura ko mu gihugu hari amahiganwa atunganye. Hari menshi ariko agaruka ku mahiganwa mpuzamakungu mu gwinserukira gihugu maze kujamwo mugabo utarashika kure.
Turakina championnat, tugakina amatournoi atandukanye, tugasohoka hanze y'igihugu mu nkino mpuzamakungu. Ubwego gutwara igikombe haba muri Afrika canke isi yose ni turarushika ko, ariko ndizera neza yuko uko bigenda buhoro buhoro tuzotinda dushika kuri zo ndoto.
Nashiramwe gihugu rukino hari ibyo rimaze gutunganya mu gihugu. Alexis Harimenshi amenyesha ikibanza cyo gukiniramwo kire mu kajaga cyatewe n'amazi, ubu ariko baronse ikindi kire mu kigo cya kire nkino zitandukanye bita Centre Olympique Afrique.
Ibibuga byari bitugoye kubera aho twakinira dernièrement amazi yaratwaye ikibuga muri Big One Way hariya mu kajaga. Bisaba rero uko turondera espace aha muri Olympa Africa aho uyu munsi mubona turi, kandi ikibuga Seno yaramaze kuduha iyi espace. Ni espace giye kubakwa gutunganywa neza, kizoba ikibuga mpuzamakungu uko giriko kirategekanywa, kuko nicyo kibuga tuzaba dufise mu gihugu tuzuza twakira ko inkino mpuzamakungu.
Hari menshi asaba amashirahamwe atandukanye gushyigikira urwo rukino ku neza y'inkino mu gihugu.
Amashirahamwe ni kuyasaba baze badufashe, badufate mu mugongo, dukore byiza, dufashe igihugu, abana b'igihugu. Igihugu naco ntangoranisha amacabikoze, turacizeye.
Urukino Beach Soccer gwazananye ku mugabane wa Amerika na Buraya, mu nyuma rushika ku mugabane wa Afrika gwashitse mu gihugu cyo Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Nayo ishiramwe gihugu rukino mu Burundi gyemerewe mu mwaka wa 2019. Mu mahiganwa yemereje harimo ihiganwa ryo ku rwego rwa Afrika rizobera mu gihugu cya Egiputa, hakazobanza ihiganwa ryo gukuranamwo rizotangura mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo. Aha igihugu cyo Burundi kizohura n'igihugu cha Uganda na Maroc.
Nare turangirije aya makuru twabateguriye. Shimire mwe mwese mwateza abiri, shimire mbagenzi wanje umumwe wese muco yaterereye kugira ngo aya makuru aboneke. Shimire na Matiyo abona Yezu yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Aya makuru mayikome yashikirizwa na Jota Miratuzi. Mubandanye mugira umunsi mwiza mwese, murakoze.